Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamya ni rai Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Rwanda abategetsi mu nzego nkuru za gisirikare barahinduwe kuva ku mushikiranganji w'inkoramiheto gushika ku rwego rushinzwe iperereza uciye ku mukuru w'ingabo.
Impinduka mu gisirikare ubundi ni ibintu bisanzwe kuko igisirikare kiri professional kigomba kuba dynamique cyane. Nta muntu ugira umwanya ngo avuge ngo nuwe umwanya ubaro umuntu arawubaho igihe cyagera akagera n'amusimba kugira n'abantu batoya nabo bazamuke.
Uyo ni Major Théogène Rutayomba yakoze mu biro bikuru bya gendarmerie kandi yayobora batayon ya 77 yari icangugu. Sentare ya gisirikare mu gisagara ca Uvira mu seruko bwa Republika Demokrasi ya Congo yaciriye igihano co guherayo abasirikare bane bagiwe n'icaha co kwica abanyagihugu bo mu Minembwe aho ni muri territoire ya Fizi. Igipolisi ca Kenya carashimye uko ibabaza mu maso kubari mu myerekano yamiriza integuro y'itegeko bijanye n'umutahe y'igihugu kizokoresha. Aya makuru ntayandi tubafitiye ni mukanya ntegereye aho muja. Makuru tuyatagure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi cya Kenya carashimye uko ibabaza mu maso kubari mu myerekano yamiriza integuro y'itegeko rijanye n'umutahe igihugu gitegekanya gukoresha. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukangosi.
Igipolisi cyarashe ibyuka biryana mu maso mu bantu amagana bigaragambyaga hafi y'ingoro y'inteko ishinga amategeko uyu munsi kwa kabiri. Bamaganaga umushinga w'itegeko rishobora gutuma imisoro izamuka kuri lisansi no ku macumbi. Perezida William Ruto watsinze amatora yo mu kwezi kwa munani ashyira imbere gufasha abakene, ubu arimo kotswa igitutu ngo yongere amafaranga yinjira mu gihugu. Nyamara ubu guverinoma ntibasha kwishyura imyenda yayo irimo kwiyongera. Cyakora ibyo Ruto yifuje gukora byanenzwe cyane n'abakozi ba leta n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko n'ubu ubuzima buhenze cyane. Polisi yarashe ibyuka bijyana mu maso ishaka gutatanya abantu 500 bari mu myigaragambyo bakoze urugendo berekeza ku nteko ishinga amategeko kwishyikiriza imikono y'abamagana umushinga w'itegeko nk'uko umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters yabyiboneye. Yabonye abigaragambya 11 bafatwa na polisi. Mu mujyi wa Nairobi, abofisiye bari bambaye imyenda y'akazi bagaragaye batwaye impirimbanyi yari ifite pankarite yanditseho amagambo agira ati "Ubucakara koko ntibuzigera bucika." Iryo tegeko byitezwe ko rizatorwa mu cyumweru gitaha.
Onu ya tangaje ku itariki ya mbere ku kwezi kwa gatandatu igitigiri cy'impunzi zituruka muri Sudani zihungira muri Chad kimaze kugera ku 100,000 kandi ko benshi muri bo bava mu ntara Darfur mu burengero bw'igihugu. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukangusa.
Impunzi zikomeje kugera ku mupaka wa Chad na Sudani nyuma y'ibyumweru 7 kuva intambara itangiye. Oni ivuga ko umubare wamaze kugera muri Chad ugera ku 100,000. Ivuga ko impunzi zigera muri Chad zirenze izari zitezwe. Eugene Byun ni umuvugizi w'ishami rya Oni ryita ku mpunzi HCR muri Chad. Avuga ko ubushyamirane butangira bari biteze impunzi zigera mu 100,000, umubare warenze mu byumweru 6. Yongeraho ko babona impunzi nyinshi ku mupaka buri munsi kandi ko atari muri Chad gusa, ko ari no mu bihugu bituranye nayo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bimwe mu bihugu biri mu kanama k'umutekano ku isi ka Oni mu buryo bw'igihe gito n'ibirimo mu buryo buhoraho. Mu itangazo intumwa Amerika muri ONU yagize ati ibikorwa by'impande ebyiri ziri mu ntambara byateje umubabaro ukabije kandi byagize ingaruka zikomeye ku baturage ba Sudani. Dufite kandi impungenge nyinshi z'imirwano irimo kubera mu ntara ya Darfur. Twiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zombi zihagarike ubushyamirane. Mu gihe impande ziri mu ntambara zirimo kuva mu biganiro, abasesengura ibintu basanga intumwa z'amahoro za ONU ari bwo buryo bwonyine bushobora guhosha urugomo i Darfur.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Harakoze mugenzi wacu Jenny Mukangusi yadushikirije. Muri kamwe abandanya kumiriza Radio Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tatangwe mu Rwanda ho abategetsi mu nzego nkuru za gisirikare bahinduwe kuva ku mushikiranganji w'intwara miheto kugeza ku rwego rushinzwe iperereza uciye ku mukuru w'ingabo. Nibwo bwa mbere abasirikare bakuru bahinduriwe mu mabanga yabo ari benshi icyarimwe. Bisobanura kwa gute kuki bibaye ubu bifata taniye bifitaniye iri hesano n'umutekano muke uri mu karere. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Major Théogène Rutayomba yahoze yakoze mu biro bikuru vya gendarmerie kandi ayobora batayo ya 77 yari icangugu aba muri iki gihe muri leta ya Texas. Tubatega amatwi.
Impinduka mu gisirikare ubundi ni ibintu bisanzwe kuko igisirikare kiri professional kigomba kuba dinamike cyane. Nta muntu ugira umwanya ngo avuge ngo nuwe umwanya ubaru umuntu arabaho igihe cyagera akagera na musiba kugira n'abantu batoya nabo bazamuke. Za mpinduka rero ko nazibonye jyewe ari ministre wa defense General Murasira na General Kazura niwe navuga cyane. Ntabwo bahindura umwanya kuko ntabwo nigeze mbona yindi myanya babahaye basimbuwe. Uko nayibonye nabonye bisa nk'aho nta gitangaza ko kubundi mu gisirikare CDF muri mwanya wa Kazura ubundi ntabwo umuntu abakwiye kurezaho imyaka ine.
Yego.
Kuba rero General Kazura yamaze imyaka hafi ine akaba bamusimbura akajya mu bindi mirimo isanzwe y'igihugu. Njyewe numva nta gitangaza cyaba gihari nta gitoya kandi nkareba n'umusimbuye ni umusirikare mukuru, umusirikare ufite disipuline, umusirikare n'abandi ba ofisiye bakuru biyumvamo cyane. General Mubaraka kabone nta kintu navugaho kidasanzwe ikintu kibi yembe fata nk'ibintu bisanzwe muri doctrine ya gisirikare ya RDF. Hanyuma wagiye umwanya wa General Mbaraka Muganga, General Major Vincent Nyakarundi. Njyewe uko nayibonye hariya ho naba ngo Vincent Nyakarundi bamuzamuye cyane, ariko icyo navugaho ni uko ubundi umwanya nk'uriya igisirikare cy'u Rwanda gifite abasirikare benshi bari muri peacekeeping operations. Hari abari Darfur, hari abari South Sudan, hari abari Central Africa. Iyo ni force nini. Force nk'iyo ngiyo rero ibishaka umuntu ukurikirana imikorere yayo, ikurikirana diplomasi cyane, kuko umuntu umusirikare mukuru uyobora izo forces zose yakagombye kuba afite na notion ikomeye mu bintu bya diplomasi. Ibyo rero na Nyakarundi arabifite, arabyuje kuko yabaye umudiplomasi igihe kinini cyane.
Ariko se kuba izo mpinduka zabaye ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zikaba kuri ministre w'ingabo ndetse no kushinzwe iperereza muri NSS, ibyo kugira ngo bibere rimwe dufashe ibyo ngibyo gusa, wowe ubibona ute nk'umuntu wabaye umuserikari mukuru mu ngabo z'u Rwanda?
Ibyo mu gisigaye babyita reshuffle. Ibyo ngibyo no kugira ngo nukongereza amaraso masa mashya mu gisirikare, kongereza amaraso mashya muri intelligence, no wari ukuri intelligence mu gisirikare bamuzamuye. Urumva ntabwo wavuga ngo bamwirukanye cyangwa bamukoreye ibi, bamuzamuye mu ntera bazana mu wundi muntu. Koloneli Gatareha ni umuntu wabaye mu kiriya gisirikare wagiye mu nzego zitandukanye, ndumva yarigeze gukoreho rura nyuma ajya muri immigration nawe intelligence mu bindi.
Hari abantu bamwe babihuza n'umutekano uri mu karere magingwa yababona yuko ihindagurika ryabaye risa naho rigamije kwitegura ikintu icyo ari cyo cyose aho cyaturuka hariho hoshe.
Ibyo nabyo nibyo, nibyo nabyo kuko yubireho burareba na bari abasirikare bari Mozambique, General Nkubito nabonye bamugaruye bagarura n'uwitwa General Mutembe, ariko ese ntibamuvuze, ariko ko nabonye bagiye kumusimbura Koloneli Bahizi. Aho ngaho bazanye ni abantu b'abasirikare bakuru kandi abasirikare bakomeye. Kubagarura nabyo ni ukuvuga ngo ni ugutegura imbaraga, gushyira imbaraga nyinshi mu gisirikare kugira ngo haramutse hagize ikintu nk'abantu bashobora kuba batera u Rwanda babe bahura na resistance ikomeye cyane, cyangwa se niba nabo bafite gahunda, ntabwo mbizi ntabwo nkiri mu kiriya gisirikare, bafite gahunda yo kuba nabo batera Kongo, batere Kongo bafite imbaraga zisanzwe nk'iza RDF. Nicyo navuga, urumva ko n'ibintu by'umutekano birimo cyane. Njyewe ni nako nibyo naho imbaraga cyane gusumbya ibindi, kuko n'ubundi bari basanzwe bahari kandi banakora neza.
Major Theogene Rutayomba, ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Venuste, umunsi mwiza.
Umunsi mwiza namwe.
Urakoze nawe Venuste, mu kanya turabwira inkuru y'abasirikare baciriwe umunyororo guherayo kubera ibyaha bagirizwa muri Minembwe, ariko imbere yaho reka tubashikirize ikiganiro cyakozwe mu ndwi iheze ku itariki ya 27 uku kwezi kwa gatanu, aho niyo nkuru Gloria Linka Mwigeme w'umurundikazi afite imyaka 17 aturuka mu ntara ya Gitega Nyabisindu yatahukana umudari w'ifeza hari mu mahiganwa yitabiriwe mu rukino rwo kunagana rwatunganijwe ku rwego rw'umugabane wa Afrika rwabereye rero mu gihugu cya Tunisia. Gloria Linka hamwe n'umumenyereza wiwe Silas Ndwayezu barahakiganira umugenzi wacu Oriane Itangishaka basigura byinshi kuri urwo rukino hamwe n'ayo mahiganwa bitabiriye mu gihugu cya Tunisia.
Murakoze cyane. Uwo mukino mu kirundi twavuga n'urukino rw'umwereka, n'urukino rwatanguye mu mwaka w'2009 hano mu Burundi, hanyuma ruza kwemererwa ku rwego mpuzamakungu mu mwaka w'2011. Rero gushika n'umunsi n'urukino twavuga yuko ruriko ruraduga rumenyekana mu ntara zitandukanye z'igihugu, ko rwatanguye ruri mu ntara zitarenga zitatu, Bujumbura, Bururi hamwe na Buyigi, mugubu uye ruramaze gushika ku ntara zishika ku 12.
Birumvikana nk'uko bivuze ko rugenda rutera imbere kuko ubu rugeze ku rwego mpuzamakungu. None uwo mukino mufise amashirahamwe yawo canke biba bimeze gute, bitunganijwe gute ku rwego rw'igihugu kugira ngo kumbure na Linka have ajamwe mu bashoboye kurungikwa hanze?
Ego cyane. Haratangura hakabaho amakrebe imigwi yabimenyereza ari mu ntara zitandukanye. Hanyuma agaca habaho association, no kuvuga amakrebe aba yagiye hamwe ashika kuri atandatu cyangwa icyenda agacagira association. Hama izo association rero nazo nituzica zigira Federation Nationale. Hanyuma Gloria Linka akaba ari muri krebe y'Igitega, muri association yo muri Region Centre Est. Hanyuma akaba ahiganwa rero n'abandi batabavuye mu yandi mahiganwa mu yandi ma region. Hariho region Sud igizwe na Bururi na Makamba, hanyuma hakabaho region West za Bubanza, Bujumbura, hanyuma hakabaho na za Cibitoki, Kirundo, hanyuma hariho na n'indi ntara ya Karusi nayo ntitwayishyize muri region.
No kuvuga muri ayo maclub harimo abigeme nabo nyene bakinamwo benshi canke ahanini haracarimwo imisore gusa canke abahungu?
Hanini navuga yuko abigeme bakina urwo rukino muri ayo makrebe atari benshi cyane, kuko iyo hatunganije higanwa tora tubona hitabira abahungu ku bwinshi kurusha abigeme.
Murakoze cyane kuri iyo nsiguro duhaye, kuko abenshi kumbure ntibashobora kuba bari babizi yuko ayo makreba n'abaho ubu unye bagiye kuyijukira. Hama duhindukire tuvugane na Linka, Gloria Linka. Turumva ko ari umwigeme w'imyaka 17 abigitega. Gloria Linka, tubwire ibindi ku batakuzi, ku batakumenyereye. Benshi numva ko bakubonye mu masanamu utashe wakiriwe neza, ariko tubwire Linka ninde mucamake?
Linka n'umukobwa w'Igitega nyene Nyasindu.
Wiga kuri ishuri
mu bana batandatu. Numva ari vyo novuka.
Wiga kuri ishuri ga Linka umwaka wa kangahe? Amashuri arabandanye.
Niga mu 11, niga imwumba muri Nyabututsi Bizara.
Kuvuga ngaha mu ntara ya Gitega nyene. None ga Linka, byagenze gute kugira ngo uyiyumvemo yuko ushaka gukina uwo mukino? Benshi nk'uko tuvyumvise usanzwe umenyerewe n'abagabo, imisore, abahungu. Wewe byagenze gute kugira ngo bikujemo?
Ubwa mbere je iyo nitanaje sinari nsanzwe nzi kwibaho. Ubwa je nakunda football, ariko hariho uwundi mumeshi nyene bari basanzwe bazina nyamentre aratubwira ati hari urundi rukino rubaho rukino n'abakobwa aratuzana araduhuza na metre gutyo ngenda ndabikunda bukebwe kuko na jera nisanzwe nkunda siporo
nsanzwe ukunda siporo none mu kibano umaze kubabwira yuko bagiye muri urukino rushasha bavyakiriye gute kumbura abavyeyi mu muryango bavuze bate
mu muryango baravuze ko yimbuza gato muga bahageze igihe babyumva rimwe rimwe mu kibano nyine ntibashobora kumva umukobwa akina ibintu nk'iby'abahungu ntibashobora kubitahura nibake nyine babyumva
babitahura bigoye none ubunye bamaze kubona uri ku rwego mpuzamakungu uvuye muri Tunisie tubwire ingene wasanze bimeze muri Tunisia urugendo rwagenze gute
ugendo bageze neza sivye ko twarushe mu gato muri Tunisi twasanze bimeze neza abana twakiriye neza
yego ati mwararushe byari bikorwa bitoroshe ngaruke kuri Nduwa Yezu ibikorwa muri Tunisi mwasanze bitunganije kugwa kuri mwebwe nk'abamenyereza mwavyakiriye gute byari bimeze gute muri rusange muri Tunisi
tumaze gushikayo haratanguye haraba iganwa ku mice itandukanye abakade no kuvuga abatarenze imyaka 17 hanyuma harakurikira abajinio batarenze imyaka 20 hanyuma harakurikira abasenio barenza imyaka 20 hanyuma rero iryo higanwa ryatanguye ku itariki ya 15 rihera ku itariki ya 20 narimwe ukwezi nyine kwa gatanu inyuma yaho rero niho hacha hatunganywa guhugurwa navuga ama antrenema kubamenyereza hamwe n'abana rero bamwe navuga batangura bakade abahungu n'abakobwa najye ryaciye ritangura ku itariki ya 22 ricariza kurangira ku itariki ya 27
Ego ni kuvuga ko babakiriye neza umwashikiye imfungurwa mwafungura kumenyerezwa byose byagenze neza
Ego cyane aho twashikiye muri hotel nziza imeze neza kuko ni Federation Internationale yari kurabitunganya baratwakira neza imfungurwa nubwo nyine zari zimeye atari zo tuzanga twari tumenyereye no mu Burundi mugabo twaravuye turiya dawuta turazimenyera amazi nyine ugasanga se nkayo mu Burundi mugabo nabone twaramenyereye
nta kanovera ko mu Burundi gafise
hajyama neza umukinyi akaruhuka akitegura akagira amantrene atujya amantrene ba yibanze yitegura nk'urukino akakorera ahantu hameze neza ku itapi baduteguriye hanyuma rero biragenda neza barahava baraja mu rukino bigenda neza kandi
nakoze cyane turaza kubandanya ikiyago twumve byinshi byerekeye kumbure ibindi mwashoboye kuhamenyera mwashoboye kuhigira muri aya mahiganwa ariko kandi abanywanyi biradishwe rya Amerika ku mirongo ya telefone nabo nyene baratangiye guhamagara kugira ngo babaze ibibazo bashikirize ibyiyumviro kumbure n'abamubonye kuri televiziyo Burundi linka ataha bamwakira neza reka duhere ku witwa Jean Mugisha amahoro neza murakoze amahoro nawe
sakrashima nikuri
uherereye Mugisha
igihe cyagara mu genzi wa minsi yose ndi muri saka zanjye
navyiketse ko ari Mugisha twavuganye mu minsi yahera ariko ndagusabe ugabanye radio yawe gato amajwi ari karagaruka
yego nagomba nse nushimira urwaruka rwashoboye gutera iteshi igihugu hama nganarubaze ati ko arwaruka rwashoboye gusohoka ngira ubwa mbere mu mukino nta kintu baba barateguye nk'ababaherekeje cyane nk'umugabo bari basanzwe bakorana bakakora nk'icyo bita nka kede au niveau national nk'amashuri cyangwa amakomunite mu ntara zitandukanye kugira ngo abigeme cyangwa urundi rwaruka rwose rubone nk'akarorero ushobore guwandanya gukorwa mukino rubashe guseruka mu yandi makungu bishobotse no rwego rw'isi yego hama nkaba ndabatera intege cyane bakarimo warundi nagi nasanga ndabibonye sinigira yuko n'ubwo ibintu waba ibintu yego
Ego reka kumbure tu hijambo nduwa Yezu kubari kwa wala wakeza ikazi.
Ego tulakengulisi chane gose kuruo hariko radu keza niziza chane gose hanyuma ya mwenga wajiteku inujanyi na makrebe univu national changi shure jugo rukino novuga na shure jugo rukino lihari kushikuno musitura ashira ho hariko harikrebe ba mugihugu cyose novuga nk'intara amakrebe arimo hariho za intara za Ruyigi Karusi Muranja Gitega Rutana Makamba Bururi hanyuma kaho Bubanza Bujumbura Lirare Bujumbura Meri ari amakrebe atari make Shibitoki hamwe na Kirundo na Karusi ngana na Isinzi aho oye amakrebe ariyo ayo makrebe rero hari abamenyereza batandukanye bahawe ubumenyi batandukanye arabonetse n'abamenyereza bava ku rwego baza barungitswe na nishyirahamwe igihugu rukino ku rwego mpuzamakungu barava rero baraza barigisha abamenyereza batandukanye abamenyereza rero nibo bakwiragiye muri ayo makrebe nabo rero bagaca baheza bakamenyereza abandi bana abahungu n'abakobwa abakiri bato kuva ku myaka ku icumi kuduga n'abakuze bose mu rukino rudakumira hanyuma tukava rero tukaronderayo abarusha abandi kuko ku mwaka ku mwaka turashyiraho turorganiza novuga ihiganwa ku rwego rw'igihugu twahereye hariya mu makrebe mu masosiyasiyo tugashyika ku rwego rw'igihugu hamara hakaboneka abarushije abandi ari nabo baca bacagogwamwo abashobora guserukira igihugu mu makungu.
Rero nayo mahiganwa araba kenshi canke abakangahe mu mwaka kugira ngo mushobore gutora abo barushije abandi.
Turatangura amahiganwa yo mu makrebe. Je higanwa rihavuye tukacyatuza higanwa ku rwego rw'akarere region basanga n'intara zibiri cyangwa zitatu zihuye hanyuma hagacya haba rero higanwa ku rwego rw'igihugu ni rimwe ku bakuze hariho n'higanwa ku rwego rw'igihugu ku bana bato bato batarenze imyaka 15 kuko nk'ubu uya mahiganwa mpuzamakungu asaba hanini abarenze imyaka 15 kuva ku myaka 15 kuduka abaro bagirira ihiganwa ryabo hanyuma abo bana nabo batarashikana imyaka 15 nabo nyine tubayigirira ihiganwa ryabo kuko nabone ni gutegura inkino cyabo mpuzamakungu mugana nabo batangira kujya mu nkino mpuzamakungu bamaze kurenza imyaka 15
Amareka mpindukire kuri Gloria rumva ko Gloria waronse amahigwe adasanzwe kugira ngo ushobore kuja guserukira igihugu mu makungu umaze gushikayo amahiganwa yagenze gute uriko uranagana n'abandi bana awiyumvise gute byari bimeze gute muri rusange
sangi bwa mbere ari ukijayo urumva ubwoba kubera ari ryambere ukijayo mugumaze gukina akomba nka 2-3 uratebukamenyera
Hama kubijanye n'ururimi hari yanyasanga benshi abana bava mu bihugu bitandukanye bavuga indimi zitandukanye icyongereza igifaransa n'izindi ndimi aho hoho baharabaye intambanye kugira ngo uvugane nabo bandi bana mwari muri kumwe
nigo cyane kuko usanga kenshi bavuga icyongereza igifaransa atari cyane natwe tuba twiyumvira igifaransa gike gike intambamye iciba ku rurimi nyine gucongereza utumva icyongereza bica biba ingorane
byaba byaragutumye wipfuza kuciga naco nyine
cyane rwose ubu navuze ati yindi competition zagenda ndumwongereza kandi
ni byiza cyane urumva ko uwungukiyeho ishaka ryo kumenya icyongereza hama hariho ikintu umuntu yipfuza kumenya agakura none ku bandi bari nyuma batashobye kuronka ayo mahigo waronse bobo ubabwira iki ubahanura iki ku byo baba warabonye ku rugendo uvuyemo muri Tunisia
ndabahimiriza gukora cyane kuko amahigwe ntabaheze hari amakompetisha aracahari kuko hari igihe bazabona nawe imbere birakunze urumva ko bahagaritse bica biba itusanga nyine badakoze cyane badakoze neza batayerekanye umwimbo mwiza niyo mpamvu nguma ndabahimiriza no gukora cyane tubandanye dukora cyane kugira ngo tube duteze iteka igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio y'ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turasozera ibiganiro vyacu ariko reka tubibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zarigize aya makuru twabwiye ko inkuru tuza kubashikiriza amakuru yacu yo ku mugoroba. Turababwira inkuru ivuga cyane cyane urubanza rwaciriwe abasirikari bane bo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo baciriwe umunyororo wo guherayo kubera ibyaha bakoze eka mu kwica abanyagihugu mu Minembwe aho ni muri teritwari ya Fizi. Mu yandi makuru twabwiye twabwiye ko igipolisi cya Kenya cyarashe imyuka ibabaza mu maso kubari mu myerekano yamiriza integuro y'iteko rijanye n'umutahe igihugu gikoresha amafaranga y'igihugu. Twababwiye kandi ko ni yatangaje ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa gatandatu igitigiri cy'impunzi zituruka muri Sudani zihungira muri Chad cyari kimaze kugera ku banyagihugu ibihumbi ijana kandi ko benshi muri bo bava mu ntara Darfur mu burengero bw'igihugu. Twabwiye kandi n'inkuru twashikirijwe n'umuyihweza politiki cyane kose yari kuvuga cyane cyane ku bategetsi bo mu nzego nkuru za gisirikari mu Rwanda bahinduwe aho hakaba hari kuva ku mushikiranganji w'intwaramiheto gushika ku rwego rushinzwe iperereza uciye ku mukuru w'ingabo. Aya makuru rero niyo twabashikirije mu kanya hanyuma tuboneho rero akanya ko gutera kamu abanywanyi ba radio hejuru y'Amerika bose mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi ry'Amerika ariko nkuko muri uyu mwanya tuko turavugana ndabona iyo nkuru twa ariko turababwira sentare ya gisirikare mu gisagara ca Uvira mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo yaciye umunyororo wo guherayo abasirikare bane bagiwe n'icaha cyo kwica abanyagihugu muri Minembwe. Reka turi kumwe n'umumenyesha makuru Vedaste Ngabo abonetse mu kanya ari i Uvira. Vedaste muraho
muraho neza
turaho majambo make ubwo rubanza rwagenze gute?
Mbo nurubanza rwabereye kuri komine ya Minembwe ruburanishijwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rukorera mu mujyi wa Uvira rubifashijwemo na Monisco. Nurubanza rwari nururegwamo abantu abasirikare umunani muri bo bane baje gukatirwa igihano cyo gufungwa burundu abandi ba batatu bazakurwa igifungo cyo gufungwa gato y'imyaka 10 kugeza ku myaka 20 ndetse bagenda bakatirwa amande ahera ku 35 kugeza ku madorari 10,000.
Mu majambo make Evariste abo basirikare cyanke ababuranira bakiriye gute urwo rubanza?
Bamwe mu baturage twavuganye nabo babona ko ari intambwe nziza kuba begerejwe ubutabera kuko
ndumva telefone yawe itameze neza Vedaste. Reka iyo nkuru turayigura ko makuru yacu yo kumugoroba isa moya n'inusu mu karere. Urakoze cyane rwose mu kanya rero nibaza ko tuza kugutira kamo canke ukaturungikira inkuru yoze wakoze cyane rwose. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri isaha ndabashimiye cyane rwose. Turashimiye na ingenieur Cornelius yadufashe gushyira hamwe ibiganiro tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yegeranije ibiganiro twabashikirije. Turashimiye nshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.